igitege ntabandi ukaca barundi bose bugarani bo mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya gusubukerukeze bwo Burundi mu Rwanda byemeza ko ababyituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ijana na 30 n'ijana na 40 ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo kuko hashobora kuba hari abatayituye abo na bugarani bo mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza cy'umugera wa corona bagezwe ahanini n'abaje kwivuza abari mu kazi bafite n'uruhusha rw'akazi abari kuramutsa imiryango yabo hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 800 y'itike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka amafaranga yabo barayasubijwe ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'icyo kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina
urabona iyo bakurije kuja mu gihugu cyawe kandi barusanze ufite igihe watekanije cyo gusubira inyuma kabura izindi mafaranga kabura uburyo bwo kubaho hariho benshi bari bafite ubuzi twatakaje ubuzi tubayeho nabi tumanasaba indaro gusanga uraguranye umuntu uraguranye umugenzi ariko n'ubu twaherewe nta na kimwe dufise mba yetu kumadusawa yuko tunganiriswa katerifuwa tukagina kukurumba chako tetuwa humuze tukwaje tu uche kubizu nizwi
ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro
songe Burundi ngo barabyase sinjire ko ashaka ko tuguma turi mu nzi hari wabwo twese tuzamusaba ariko twese tugiye kutanga kusaba kukurumba none tubaho gute ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise ubu twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyari twakiriye temakine cyatubwiye ati ingurane zanyu turazizi ni nyuma yarindira natwe tuzohava tujyana gusabwa ubuhungiro tukaba twibaza ko bazo twakiye kuko twagize ingorane urabona nk'ubu buye Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntihatuzi iyo bamaze kuvuga ngo ntibabazi tuzava tujyana n'umutekano muke aho tuzabasubira hariya niryo gituma rero benshi batangiye kuzabasaba bagume ngaha
icyo kibazo cyatumye imiryango icikamo kubiri uwo mugabo yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i Kigali mu gihe yari yaje kwivuza uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshwe
urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu urugo ruri mu mwana kumabaza mama rihe bakavugana ku telefone ndagukumbuye uzaza ryari nka jongiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara ubwiza urataha akakubwira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye urumva ko nkuko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye ntavyo gutunganya urugo naho nyine biravuna hana twari twarumvise ngo bagerageje leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubwo Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza hahize ukwezi kurenga ntituziyo byahereye
Jean Claude Karegwa neza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugira ngo abo Barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano ijwi rya Karegwa turekesha bagenzi bacu bi radiyo ry'Abongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu uheze
abo bantu wumva ni baba ari Abarundi none niba bagomba gutahuka hariho inzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo nzira ategerezwa gucamo kandi hariho yavuze iki kiza karanda cya corona abo bantu tugira imana bari mu gihugu kirimo abantu kibamo amategeko ya OMS nihagera bazogaruka si kubangira rero haba hari ibindi biriko birakorwa mugabo bantu nibafatwe nk'impunzi abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ushanze amagara y'abantu bukorane kw'imigenderanire nubwo umutekano hanyuma bagaruke
u Rwanda bwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu bacu Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishuriye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kundwa iheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka
biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ubugwate impunzi mugiye hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze kwijana 36 baje mu buryo butandukanye, bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha, ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga usaba ko twabafasha ngo batahe, turabikora ariko Burundi baza kubakira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira, aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni ikibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka icya politiki n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Cyekla Veni Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.